iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro vyo kuri nosa.
Uyu munsi ingingo z'agasakisa kizifatwa zinyuranye n'amategeko ziriko zironona ibintu. Uku kwezi kuva gutanguye muri Ngozi tumaze guhamba inyankamugayo zine.
Uyu ni agatogwa sa umukuru mugambwe SNL mu Burundi havuga ku banywanyi biyo bamaze kwicwa mu ntara ya Ngozi kuva ukwezi kwa 12 gutanguye. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyagihugu bavuga ko abashinzwe umutekano baraye babasohoye mu mazu yabo mu Rwanda. Turazibafitiye ikaze mwese, nizivugo hirya no hino ku isi turazibafitiye. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yayaduteguriye.
Urakoze Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu muhinga muturahera muri Leta Zunze za Amerika. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane ashikiriza ko ibiro by'inyamiramabi FBI byari mukuri igihe byatanguza amatohoza inyuma yo kwikeka ko abari ko barafasha Donald Trump mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2016 hari migenderanire bari bafitaniye n'Uburusiya. Ni muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ubushikiranganji bw'ubutungane, aho bwavuze ko abategetsi ba FBI bari bafise ibyemeza bikwiye kugira ayo matohoza yemererwe gutangura. Ariko umugenduzi Michael Horowitz yaraneguye ibiro FBI kuba byarakoze amakosa aya canka yandi muri ayo matohoza. Ibiro FBI byatanguje ayo matohoza mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2016 inyuma yo kuronka amakuru ko Leta y'u Burusiya yoba iriko iragerageza gufasha imyiyamamazo ya Trump mu gusohora amabanga ari mu butumwa bwa email Uburusiya bwivye komisiyo y'igihugu y'abademokrate. Amakuru yari kononera umukandida w'abademokrate bariko barahiganwa nawe ni Hillary Clinton. Iyi raporo ije ivuguruza Trump hamwe n'abarepublikani bamushyigikiye bamye bagiriza abategetsi ba FBI kuba batanguje ayo matohoza mu ntumbero ya politike yo kurwanya Trump no gushaka kumukura ku butegetsi. Muri Amerika kandi umukuru wa komisiyo y'abashinga amateka ijejwe ubutungane Gerald Nadler yashikirije ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabangamiye umutekano w'igihugu mu kugerageza amayeri yo kuzotsinda amatora. Nadler yabishikirije ejo ku munsi wa mbere igihe komisiyo arongoye yariko irumviriza abahinga mu by'amategeko ku mpande zibiri mu rukurikirane rwo gusobanura ingingo perezida Trump yoba yararenze zotuma yagirizwa icyaha akaburana atsinzwe agakurwa ku butegetsi. Muri iryo yumvirizwa indongozi z'abademokrati n'abarepublikani muri iyo komisiyo ntizibona kumwe kwikurwa rya perezida Donald Trump ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump aza kuba ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wiwe Mike Pompeo mu biganiro bagirana n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu aha i Washington nk'uko byashikirijwe na Presidency ya Amerika White House. Abategetsi ba Amerika bashikiriza ko abategetsi batatu baganira ku igenzurwa ry'ibirwanisho hamwe n'ibibazo bya Ukraine na Syria. Uyu mubonano uje mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya icumbagira inyuma y'aho Uburusiya bwagirijwe guhungabanya amatora hamwe n'intambara burimwo mu gihugu cya Ukraine hamwe na Syria. Perezida w'Uburusiya kandi Vladimir Putin hamwe n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky barabonanye ku nshuro ya mbere i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa mu biganiro byari birindiriwe igihe kirekire bigamije gutorera umuti intambara mu buseruko bwa Ukraine imaze guhitana ubuzima bw'abantu 13,000 mu mwaka wa 2014. Inyuma y'ibiganiro byabo kwari babiri ejo ku munsi wa mbere, Perezida Putin hamwe na Zelensky barahuye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na chancelier w'Ubudage Angela Merkel.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abantu bashika 8 bo barafuye inyuma yaho ikirunga casanzaye ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bwa Nouvelle-Zélande. Igipolisi cashikirije ko abantu 31 batwawe mu bitaro kandi batanu bamaze kumenyekana ko bapfuye. Igipolisi gishikiriza ko kititeze abandi boba bararokotse.
Harakoze mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri aya makuru aduteguriye yavugwa hirya no hino ku isi.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ya Amerika ubunye wa mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bataramenyekana baraye baturikije igisasu cyo mu bwoko bwa grenade mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Ibyo byabaye hagati ya saa sita z'ijoro na saa saba, ariko nta muntu yahashize ubuzima canke ngo akomereke. Inzego z'igisirikare ku rwego rw'intara zazindutse zikoresha inama abanyagihugu zibizeza ko umutekano wabo urinzwe kandi mu gihe gito abakoze ivyo bagiye gufatwa. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yakubitiyeyo, turi kumwe ku murongo wa telefone. Temistocle, abanyagihugu wasanze bameze gute, bavuga iki?
Kugeza ubu n'ubu tuvugana ndi aho ibyo byabereye, aho abo bagizi ba nabi bateye iyo grenade, ariko urabona abaturage barasekanye baragenda nta kibazo. Kuko byabaye mu ijoro n'abo twaganiriye ababashije kubimenya ni bake, bahamagazwa ya mu nama y'umutekano, gusa ntabwo byahise bimenyekana usibye abashinzwe umutekano bahise baba hafi baraza nyuma mbere yo gukoresha iyo nama.
None bwo bari ubwa mbere ibyo bibaye, iyo grenade itewe muri ako karere, umutekano ugahungabana nk'uko?
Ntabwo ari ubwa mbere. Nakwibutsa ko mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka n'ubundi hari abantu bateye grenade mu mujyi wa Kamembe, nabwo ntiyagira abantu hitana, n'ubwo hari abakomeretse byoroheje, ariko ntawahasize ubuzima icyo gihe. Nibutse ko abo ngabo nyuma baje gufatwa hafatwa abantu bane bakurikiranyweho ibyo ngibyo. Bavuga ko na hano mu Bugarama hari muho bari bafite gahunda yo gutera ibisasu, bakavuga yuko bakinaga n'umutwe wa FLN.
Ndumva telefone ya mugenzi wacu Temistocle icitse, tutari bwarangize kuganira kuri iki kibazo cha grenade yatewe mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Adusigurira ko atari ubwa mbere byari byarabaye no mu kwezi kwa cumi. Turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone mu kanya kari imbere. Reka dukubitire mu Burundi. Umugambwe CNL avuga ko muri uku kwezi kw'icumi na rimwe guheze, abanywanyi babo bamaze bane bambishwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Abagere kuri 17 batawe mu mvuto mu ntara ya Rumonge mu Rutana, naho mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu ndwi zitatu ziheze, abanywanyi b'uwo mugambwe w'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka barahagaritswe. Batandatu muri bo barakurikiranywa ku caha co gutanga ibigwanisho batabifitiye uruhusha, mu gihe agatogwasa umukuru wa CNL yegeka ayo mabi ku rwaruka rw'imbonera kure. Umugambwe uri ku butegetsi, bamwe mu bajejwe intwaro bamwagiriza ahubwo kugumura abanyagihugu mu no kwibomorera ko ingoro zabo z'umugambwe mu ntumbero yo kwerekana ko atotezwa. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza aratubwira ibindi.
Agatongwasa yemeza ko mu kwezi kwa 11 konyene abanywanyi bane b'umugambwe CNL arongoye bishwe mu ntara imwe ya Ngozi, abarenga 15 barafungwa. Yabigarutse ko ariko yugurura ingoro y'umugambwe muri komine Gitobe, intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, ihanuruye na Ngozi mu mpera z'ukwezi guheze.
Muri
kino gihugu ingwara tufise ikomeye cyane niyo kugarariza amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro ndabakarorero ibwirizwa shingiro y'urundi riremberera umurundi wese kugenda genda mu gihugu cyose atawarya wangura mugabe cyo bundi ibara riri ngahe hagi ngonzi birateye akahinda mustandere w'ikomine kwa Nyamurenza ngo nta musenera ava mu yindi komine ashobora kujya muri iyo komine ku gikorwa cya seneri aca atuma imbonera kure ziza gutangira aho rero nubabwira yuko muri Ngozi uyu munsi ingingo z'agasakisaki zifatwa zinyuranye n'amategeko ziriko zironona ibintu uku kwezi kuva gutanguye muri Ngozi tumaze guhamba inyankamugayo Zishwe nande nimbonera kuri mugabo ukamenga ntangorane
iruhande y'abanywanya avuga ko bishwe rwasasigura kandi ko ingoro za senere n'ubu hatari hake zibandanya kubomorwa ariko abajeje intwaro n'ubutungane bakigira ati ndabibazwa mugabo bamwe mu bakuru b'intara ahubwo bagiriza abayoboke bico cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ko bari bibomorera inyubako zabo kugira ngo bikunde bamenyekane Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge mu manuka bushyira uburengero ari muri abo yabishikirije mu nama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati abura matari n'abaserukira imigambwe mu minsi heze
kwe twaribaza duti ibi bintu bituma bavuga ngo ingoro ya senere zononye ingoro za senere zononywe iyindi migambwe ifite ingoro ntiyagira ingorane n'imwe zigira n'ukubera iki duti rero dufate amashirateje adasanzwe muri zone muhuta mu ijoro aho muri komite mixe de securite bacha bafata abahungu batatu umwe afise inyundo imwe bakora mu gasuka ni yukubomora afise kimito afise ibipanga bafise ibiziriko ubwo nyene bagifashwe reaction ya mbere urongoye ugwaruka rwa senere mu ntara ya Rumonga yahamagaye musanere ati abo bantu uraraba singoni ngufi kuko nari wanje cyituma twamenye ko ari abasenere bari impande y'ingoro yabo urumva bagira abayibomore bakuvaho tubafatiye ndababwije ukuri kugeza ubu nta ngoro n'imirononekara
mugenzi wa twari ntara ya Makamba mu manuko nawe yagiriza abasenere kugumuka gadi ni ukuri
ageze naho mbere abanywanyi babo bigisha kugarariza ubutegetsi kuko bavuga bati bunyeni abanywanyi babo byanga bikunda ngo bubira mirongo ibiri ngo rwasa bategereze ku kiramoswa muri make kiretse iyo ngendo mbi yakagaye n'akagabizo no kuvuga amajambo yo kugira ngo berekane ko baje bafise inguvu muri uwo mugambi wonyine yindi migambo yose imeze neza
ibi rwasa bisuzugura akavuga ko imvugo bene yitangaje
kamani kizotangwa tariki 27 z'ukwezi kwa kane hasigaye iminsi ngahe amezi atanu tukinjira mu matora nyezi ubu no kwitangura gusa ahijya no hebe zotubonda abantu banyuragirana bamwe ngo caratuvunye ntiturekura abandi sindabizi ngo ibikindi binyibona kugugumwa lakini kugugumwa no kutagugumwa ivi wewe waje kubomora permanence utagugumwa bakaca bacyaho ngo senere ngo niyo twibomorera ngo kugira ngo twiyamamaze twiyamamaze ariko nuwo kuyamamaza yikura gashamba
aganira n'ijwi rya Amerika icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawe yahamagariye umugwi seni utunganya amatora gukora wigenga koko kugira ngo injyana ziri hagati y'imigambwe zituzwe yahagaze cyane kuri kino kiringo ariko handikwa bazokwita amatora y'umwaka uza batari bashoboye kwiyandikisha muri kamarampaka y'umwaka uheze Gaston Sindimwo
inzira y'ikiroberi inzira y'ikugumuka n'inzira y'urupfu n'inzira y'amaganya n'inzira y'amarira ku Barundi dusaba Abarundi bose kuja muri iyo ntumbero natwe muri leta nk'uko umukuru w'igihugu yavyemereye Abarundi tugiye guhategura amatora atari bwigira aboneka mu gihugu cyacu Burundi aho muri ayo matora harangwamo amahoro n'umutekano tugasaba igisata seni ko co kwigenga koko kigakoresha abakinyi akaba aribo bakorana gusumba abarorerezi turabona yuko imaze iminsi ikorana n'abarorerezi gusumba abakinyi cyane cyane muri iyi minsi bariko basaba kwandika abantu nuko bo kwandika umurundi wese akwije amategeko atashoboye kuronka umwanya canke icyo gihe bitamukundira ku mpamvu zitandukanye yuko ashobora kwiyandikisha ntiyagi rero iyandikwa gikumirwa kuko itangwe kwandika ukumira hacaba ingorane n'ukubindi byose bikurikira
mu ntazi zitandukanye z'Uburundi abanywanyi b'umugambwe senere kuva wemererwa gukora ku mugaragaro mu kwa gatatu uyu mwaka barahagaritswe batabwa mu mvuto ahanini bakunze gukurikiranwa ku byaha bibiri ugutunga ibirwanisho no gukoresha amanama temewe n'amategeko Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Loje kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Rwanda aho abantu bataramenyekana bare baturikije igisasu cy'umu bwoko bwa grenade mu karere ka Rusizi. Mugenzi wacu Temistoke yakora tubwira uko byifashe n'ukuntu bishobora kuba biba byarabaye, ibi biba byarabaye mu kwezi kwa cumi. Temistoke, komeza aho wari kuratubwira ibi byabaye mu minsi yahera.
Yego, oyane nababwiraga yuko mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka hari abantu bane basawe muri yombi, nyuma y'uko nabwo hari habaye igitero cya grenade mu mujyi wa Kamembe wa karere ka Rusizi. Ariko abo bafashwe bavuga yuko batumwa n'umutwe wa FRN inyeshyamba bahurira mu gihugu cya Congo mu ntara Rusizi y'epfo. Bakavuga rero ko bari bahawe misiyo zo gutera amagrenade ahantu hatandukanye, bavugamo na Bugarama. Ariko abo barafashwe bashyikirizwa inzego z'ubucamanza, ubu nubwo urubanza rwabo rutari rwatangira. Aho rero wambazaga niba hari ibikorwa nk'ibyo bihungabanya umutekano yawe kirukaga kuba hano ngira ngo ni ibyo ngibyo.
None ikigiye gukurikira ni ikihe? Turumva ko abajejwe umutekano bavuga ko bagiye gufasha abanyagihugu gutekana. Hari ingingo canke ibigiye gukogwa uretse uko kubabwira yuko bagiye gucungira umutekano wabo?
Kugeza ubu kubera yuko bakoreshejwe inama, babwira abaturage yuko umutekano wabo ucunzwe kandi ko hagiye gukorwa ibishoboka byose abagize uruhare muri ibi bikorwa bagafatwa. Ubwo rero nta zindi gahunda zindi zidasanzwe batanze, nubwo kenshi mu bintu n'izindi basaba abaturage kugira uruhare rwo kwicungira umutekano, bagafatanya n'ingabo ndetse na polisi mu rwego kugira ngo haba hari ibikorwa bigaragara byashobora kuba byahungabanya umutekano babe basanga amakuru hasi kare. Ubwo rero kugeza ubu nta kindi cyari kiyongeraho uretse ko inahamagaye umuvugizi wa polisi y'igihugu amubwira yuko araza, ampa gahunda yo kuza kumuvugisha saa munani mu kanya. Ubwo rero niho izindi ngamba.
Urakoze cyane Temistoke Mutijima muri ako karere ka Rusizi mu Rwanda.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Bamwe mu bakoresha ibarabara rya Uvira Rusenda riri mu ntara ya Kivu y'Epfo, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo ibiciro byo gutwara abantu byiyongereye bitewe n'uko ibarabara ryasenyutse. Ni nkuru y'imenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ahi Rusenda muri Congo.
Ufashe urugendo uva Uvira werekeza mu Rusenda ukoresheje ibarabara rya gatanu, iryo bakunze kwita Route Nationale numero 5, ugendura n'imodokari zaguye hasi, izindi nazo ziparitse zabuza aho zinyura kubera ibarabara ribi. Ariko batwara za moto iyo bakomeje gukora akazi kabo nk'ibisanzwe, nubwo nazo hari aho ziri kugera zikururutsa abagenzi kubera ibarabara ryangiritse. Ndayipfukamiye Jean Claude ni umumotari wo mu nkambi.
Ibarabara ryononekaye rwose kandi ryabayeta abantu, kuko ibarabara cya mbere na mbere akwisanza ryarahimbutse. Ubu nta n'imodoka ikirengana mugare imoto irasara nk'aho yica ahantu hatoye rwose. Ni ukuvuga rero bandani tujya Uvira uruca nk'abantu inshuro nka 10 kuko nahantu uguma wururuca abantu nibisanga harahuta mu bisanga bigatinda bikinjira muri champema irinzi kuzimana gatoyi ntusubira kwaga n'ene kuvuga aho onye biratugora sana kuko haranyirira kose cyo dusaba ko dusubiramo nk'ikaburimbi cyanke bakaraba kungere nyene bo bari yaranja mu bisohoka byose bubona ko bafite ububasha
bamwe mu bashoferi batwara amakamyo ndetse n'amafuso barenga 50 aho twabasanze ku mugezi wa Sanza bavuga yuko bamaze iminsi 3 barabuza aho banyura. Juste Kalume n'umushoferi w'ikamyo n'agahinda kenshi aho twamusanze ku ruzi rwa Sanza ibarabara ryabomotse yabuza aho nyura yatugaragarije umwo barafite muri aya magambo
tuli bavote jo batusemeye lakini tuko tunateseka na barabara na nini barabara
twarabatoye kugira ngo batuvugire ariko duhangayikishijwe n'ibarabara ibarabara buvira baraka n'ugondo gwinshi byarasenyutse sinzi icyo twatoreye abadepite imodoka zifatwa mu gondo izindi zigapfa nibadukorere ibarabara nibyo by'ingenzi zimwe mu mpunzi z'abarundi zikoresha ibarabara Rusenda Uvira zigiye kurangura ibicuruzwa birimo inzoga n'amasukari zivuga yuko gusenyuka kw'iri barabara bifite ingaruka nyinshi kurujya n'uruza rw'abagenzi ndetse n'ibicuruzwa. Niyo nkuru Stone ni umucuruzi wo mu nkambi yo mu Rusenda
kubwo kumbo y'ibarabara rimeze nabi cyane no kuvuga ko n'amatike ukuntu twari dusanzwe turiya tuva muri Rusenda tugende Uvira hari ciyongereyeko ni kinini cyane. Ubushize twahora turiha 75,000 kugeza ku 8 ariko uno munsi tukaba tugeze ku gihe cyaho turiha kuva ibu mu Rusenda tujya mu Ruvira 15,000 n'amaburiburi basi yabaye make ya nyuma 12,13 urumva ko ibiciro bigize kure cyane. Ibyo biragira intambamye ndende cyane kuko nkatwebwe abadandazo dufate nk'ikintu cyahora kigugwa 2,000 uca usanga kiguzwa 3,000 bivanye n'iki bivanye n'amatransporo menshi uba wakoreshejemo kandi n'ibyo uzana wahora ubirihira amahera make transport icyayiyongera ikaduga ukaca usanga abantu basanze badushorera nibo baca bagira ingorane ndende kuko urabizi umudandaza ntahomba usanze ikintu caduze gato nawe ucuduza ko
twifuje kumenya igihe iri barabara rishobora kuzasanurirwa maze tuvugisha ikigo gishinzwe gusanura amabarabara cya Foner gikorera Makoboraho muri teritwari ya Fizi. Ubuyobozi bwa Foner butubwira yuko bwatanze raporo ku rwego rw'intara ariko nabo bakaba batarasubizwa. Mwamenya yuko iri barabara rya 5 iryo bakunze kwita route nationale numero 5 ryangirikiye muri teritwari ya Fizi ariryo rihuza intara ya Kivu y'Epfo na Manyema ndetse na Tanganyika. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815 n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyagihugu bo mu kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kacyuru mu karere ka Gasabo basaba inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubatunganiriza ntibimurwe ku gahato, ahubwo bakimura ari uko bahawe ingurane ikwiye. Ni mu gihe abayobozi bavuga ko abo bantu baba mu gishanga. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
ejo bundi baje batuzana ibipapuro badoreza iminsi 10 niyo 15 wibaza uburyo nabe bagoreza iminsi 15 nani kintu baguhaye
byaraturenze namwe n'umugiricyo mudufashe
usu tuzaje mu rugo dufite abana 24 ari tuzabaho gute nabo tuzavamo twe tugomba kuguma muri ikaritsiye kuko niho twavukiye ni naho dutuye
aba ni bamwe mu batuye mu kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kakira mu kare ka Gasabo bavuga ko inzego z'ibanze zishinzwe umutekano zaje kubatwura mu mazu yabo ngo kuko bubatse mu gishanga abaturage bavuga ko aba banyerondo babasabaga kwimuka bakavaho batuye kuko bizabagiraho ingaruka kubera ko batuye mu gishanga bamwe mu baturage bagezweho n'iryo rondo babwira Ijwi rya Amerika ko hari abanyerondo bana bakubitaga
ubwo haje nk'ukuri inkera gutabara yakubisa urugi ahita nsanga mu buriri wa mubyeyi yatangira nkubitira muri supanete hari saa 8 n'iminota 10 ngo gimbere tugende
ariko ngiye bambwiye bati ngwino tugende tuguheshe n'icyumba kimwe muri uriya mudugudu nagende none se ubu ngubu ngewe nitsindagira hanga hari uko mfite ubushobozi
inzu hano se muyikodesha ngaho ibone
inzu yangaha amakeya no kuva kuri 5 kuzamura
ikibazo mfite ni kimwe niko bahaka kudukuramo nabe wasanze amafaranga ugura ikibanza ukubaka bareba turabaka bagiye kudukuramo aho ngaho
abaturage bavuga ko baje gukodesha ahantu hadatunganye kuko bababuze ukundi bagira bitewe n'ubushobozi buke
na muntu wifuza kuba habi ahareba nawe ufite ubwo bushobozi wagenda ukatura aheza bashaka okay tubonye ubushobozi twavamo ariko se mugiye na bushobozi turagira bareka tukigumiramo nta kibazo ureba no gusohoka mu iyi nzu ufite mwabana 20 ugiye gukodesha inzu ibihumbi 30,000 nta muntu waguha inzu ufite abo bana bose
nubwo abo baturage bavuze ko batunguwe ndetse bamwe bakavuga ko bakubiswe umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze waganire n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo gukubitwa atabizi asaba abaturage waba yabahohoteye bamurega
bakoze umukwa muri rusangi sibyo iyo byo kwakura mu manegeka bari kuza rimwe twese bakatujyana bakatugira bati tumimure utuye n'udatuye muzi ko bavuze ko twese baduhaye priyati baduhaye iminsi 15 ariko bavuga ko cyane cyane apangayi bo bagomba kubanza bakagenda kugira ngo urabone ko imvura imeze yangi mvura itatu tudahora n'ibyago hamwe kandi abantu ari abantu bapanze n'abanyiramazu mbega bashaka ko bapanga ibanze bakagenda
abaturage barasabwa kwimuka nyuma y'aho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isohoreye itangazo risaba abayobozi b'inzego z'ibanze kubarura abantu bose batuye mu manegeka mu mazu yateza ingorane imiryango yabo maze bakimurwa Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu itangazo basohoye ku cyumweru yasabaga abaturage batuye mu mazu y'amanegeka ko bacumbikirwa na bagenzi babo cyangwa se bagacumbikirwa mu mashuri mu gihe gitegerejwe umuturambye Bwana Gakire Bob umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'inzego z'ibanze muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yasobanurira Ijwi rya Amerika ko ubu hashyizweho itsinda rishinzwe gusuzuma iki kibazo kugira ngo hatazagira umuturage uhitanwa n'ibiza
hari komite zari zishinzwe kurwanya ibiza akenshi ni komite z'inzego zitandukanye dufatanya n'inzego zitandukanye hari inzego z'umutekano hari abafatanya n'akarere hari ubuyobozi bw'akarere izo ngizo kenshi niyo ibibazo byabaye byinshi nizo zishobora zigafata ingamba urugero twavuga ati reka dukangurira abaturage kugura imirindankuba reka wenda tubwire abantu imvura nigwa bareke basibure ibiferegi ariko n'ikindi ni ukumenyekanisha ikibazo kibaye vuba kugira ngo butabazi bwihute niba umuhanda ufunze cyangwa se ikiraro kubwira inzego ushobora kutabishoboye nk'akarere ariko abatukwe kutabaza izindi nzego zishinzwe zifite imashini zagahita sibura umuhanda
minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza ivuga ko muri iki gihe imvura yaguye ari nyinshi abantu bagera kuri 43 bamaze kwasiga ubuzima amaze asaga 2,000 nayo akaba yarasenyutse ndetse n'imyaka ihinze ku buso bugera kuri hegitari 3,000 ikaba yarangiritse leta isaba abaturage kuva mu manegeka muri ibi bihe by'imvura kuko serivisi ishinzwe iteganyagihe ivuga ko hakiri imvura nyinshi cyane mu kirere ishobora guhitana ubuzima bw'abaturage Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika.
ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Aho ni naho duhereje makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Kuri studio gatanu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye. Ndabibutsa ko ayandi makuru mushobora kuyaronka kuri site yacu internet ni www.voa.com. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze.